Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Iradio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kije nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fide Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku munsi wa gatatu w'indwi yaratanguje inama igira kabiri kuri demokrasi, yongera aratangaza imfashanyo y'amadolari imiliyoni 690 Amerika izotanga agenewe imigambi ya demokrasi ku isi. Leta ya Biden ishaka gukoresha iyo nama y'iminsi ibiri yatanguye ku munsi wa gatatu kugira ishimikire ku migambi izotuma ubuhinga bwa none bufasha mu gutsimbataza demokrasi aho kuyigwanya. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi barenga 120 baratumiwe muri iyo nama iba hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Perezida Biden yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicuditse bisanga ibyiyumviro vya demokrasi biri muri iki gihe gihambaye, aho bitegerezwa kwerekana ko bishobora gukorera abanyagihugu bavyo kurusha ibihugu bitwaza igitugu. Inama kuri demokrasi ni kintu Biden yemeye kuzoshira imbere igihe yariko ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 ku giti cy'umugambwe wa Demokrat. Izo nama zacitse ikintu gikomeye mu kigoro ka leta yiwe kugerageza gukomeza imigenderanire n'ibihugu bikorana na Amerika. Izo nama zabaye kandi akaryo ko gukebura ibihugu bifise intumbero yo gutera bija mu ntwaro y'igitugu kugira bihindure iyo ntumbero naho vyoba mu buryo bugereranye. Iyo nama ibaye mu gihe demokrasi isa n'iriko irasubira inyuma mu bihugu bimwe bimwe byo ku isi birimo n'ibihugu bimwe bimwe byo ku mugabane wa Afrika, mbere no mu bihugu byari bisanzwe bizwi ko byari bimaze kugira intambwe zikomeye muri iyo nzira. Nikihe coba kiriko gituma demokrasi isubira inyuma muri ivyo bihugu? Nikihe cokorwa kugira ibintu bisubire mu nzira? Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Professor Denis Banshimiyubusa yigisha ivyerekeye intwaro y'ibihugu n'abene gihugu bita science politique mu rurimi rw'Igifaransa muri kaminuza y'i Burundi. Yanonosoye ibijanye na demokrasi muri Afrika, imigambwe n'amatora ari i Bujumbura. Mutumire mbanje kubaramutsa.
Ego me ndabaramukije Fidele Niyongabo, ndaramukije n'abari ko barakurikira bose Ijwi rya Amerika.
Iyi nama kuri demokrasi yatumwe ko yatangujwe na Perezida Biden ku munsi wa gatatu igiri ya kabiri ya mbere yabaye mu mwaka w'2021. Muyibona gute?
Iyi nama umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden ariko arakoresha, mu bisanzwe umuntu yoronderera intumbero yayo n'insiguro yayo muri kahise kahagufi. Ako kahise kahagufi dushaka kuvuga amahinduka yabaye mu mpera z'imyaka ya 80 no mu ntango z'imyaka ya 90, aho twavuga yuko bijya bijanye no gushamiranira kwa matwara ya gisosialiste n'amatwara ya kidemokrati asana yarangiye, maze demokrasi akaba ariyo itsinda. None rero akaba ari demokrasi yari hamagariwe guca ikwiragizwa ku isi yose. Uko niko byagenze bijya bise la fin de la guerre froide. None rero ubu umuntu ariko arabiraba aba tsimbataye kuri ayo matwara ya kidemokrasi baciye bagerageza gukwiza hose iyo ntwaro ya demokrasi ibiranga demokrasi ariko rero uko biri ubu nkuko mwabivuze mu ntangamarara barabona yuko demokrasi itariko irashinga imizi nkuko bari bavyumviriye nkuko bari babitegekanije ndetse bovuga yuko demokrasi iri kiratsindwa kuko na hamwe hamwe dufatiye nko mu bihugu bya Afrika aho bari ko baragerageza kuja muri iyo ntwaro ya demokrasi bavuye mu ntwaro z'imikazo bari ko barasubira kugwa muri izo ntwaro z'imikazo bimeze nk'intwaro z'umugambi umwe ariko kandi no mu bihugu bya Buraya ibihugu bimwe bimwe bita vieille demokrasi ibihugu bya kera barabona demokrasi itagishinga imizi cyane abenegihugu baho usanga batacita abamatora cyane ntibagihurumbiye imigambwe hanyuma iyo habaye amatora ugasanga hariko haratsinda imigambwe babona mengo ntishira imbere ibyiyumviro bya kidemokrate rero bigatera amakenga umukuru w'igihugu cya Amerika murumva ko mu 1989 tuvuga yuko Amerika ariyo yatsinze rurya runani rw'ibihugu by'Uburusiya none rero ikabona menga intsinzi yayo isa n'itariki iratera imbere ku isi nk'uko bari babyiyumvirije
reka turabigaruka ko muri iki kiganiro Perezida Biden mu byo yashikirije ku munsi wa gatatu igihe yatanguza iyo nama yarerekanye novuga icizere no kuvuga ko kumbura ibintu biriko birasubira kugaruka ku murongo inyuma yuko habaye ivyo bibazo kubijanye na demokrasi no muri ivyo bihugu biteye imbere niko mubibona namwe
ico cizere biragoye ku muntu yoca avuga yuko gizishingiro cyane ndetse iryo jambo rya Joe Biden umuntu habari vuga yuko ari nka bimwe bita discours politique murumva yuko atotanguza inama yukugira ngo atsimbataze kandi ayage iziza vya demokrasi hanyuma ngo acavuga yuko demokrasi yatsinzwe yasubiye inyuma gose ariko uko biri mu bihugu byo hirya no hino ngira ngo ico cizere siko kiboneka gose
yaremeye kandi igihe yatanguza iyo nama ko Amerika izotanga imiliyoni $690 million y'amadolari agenewe gukomeza imigambi ya demokrasi ku isi amafaranga kazoba agenewe gushigikira ivyerekeye itangazamakuru ryigenga ku vyerekeye amatora yigenga atagira n'utunenge ku isi ico cimviro ni kiriza mu kivuga kwi
gushigikira demokrasi bikiye mu buryo bukoreshwa na cyane cyane uburyo bw'amafaranga si ikintu gishasha kuko nko mu myaka ya 90 mu ntango z'imyaka ya 90 igihe ibihugu bya Afrika byatangura kwinjira muri uwo mugambi wo gushinga intwaro za demokrasi ibihugu bitari bike na cyane cyane ibihugu by'i Buraya n'ibihugu bya Amerika byaratanze amafaranga atari make kugira ngo bishobore gushigikira imigambwe bishobore gushigikira itangazamakuru byigenga bishobore gushigikira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike hamwe rero no gutunganya amatora ariko ayo mafaranga yose nizo yaragize akamaro mu gushika ku bintu bimwe bimwe mugabo murumva yuko intwaro ya demokrasi itarashinga imizi nubwo amafaranga amaze gutangwa atari make icyo cyumviro kibi mugabo singombwa ngo icyo cyumviro kiba kizoshika kwihangira nk'uko umukuru w'igihugu cya Amerika abyifuza
tuze ku mirongo ya telefone dufise Kamuzungu Aimable uratwumva
ndabumva neza
uduhamagaye urihe Kamuzungu
ndamagaye ndi Masisi
ofise
mu burasirazuba bwa Congo
ofise ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
yego kibazo nari mfite kibazo nagira ni ku bijanye na demokrasi bumva nabi no muri Afurika bakayifata koko nonera bagenzi babo babifashijwemo na Amerika. Ese kubijanye n'abasangira bahuje ibitsi nabyo byaba ari byiza kubisakaza no muri Afurika. Nuko murakoze.
Murakoze.
Ego.
Mwamwishura mutumire.
Ego cyane ndumvise ikibazo ciwe. Ikibazo ciwe kijanye n'ingene imico n'imigenzo y'ibihugu igenda irahindagurika. Ugasanga imico n'imigenzo iri ku migabane uyu siyo mico n'imigenzo iri ku wundi mugabane, canke mu mugabane umwe ico bita kontina ugasanga imico n'imigenzo iri mu gihugu iki siyo iri mu gihugu kiriya. Mu bihugu rero ivyo vya Amerika n'ivyo bihugu vy'Iburaya barakunze kuvuga ibi vy'uburenganzira vy'aba bantu bahuza ibitsina babisangiye. Ugasanga rero nko mu bihugu vya Afrika n'ikintu abenegihugu baho batakira neza. Imico n'imigenzo nivyo iri mu bishobora kuranga ibintu bikuru bikuru bimwe bimwe vya demokrasi, ariko ico co guhuza ibitsina sico umuntu yoshimikirako, kuko n'imbere y'uko gitangura kuvugwa cyane muri Afrika kivuzwe n'ibihugu vy'Iburaya cyangwa vya Amerika, haravuzwe izindi ngendo nziza nziza ziranga demokrasi. Aha twovuga nko kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza ubwigenge mu gutangaza amakuru, kubahiriza kwishyira no kwizana kuja mu mashyirahamwe n'ibindi nk'ibyo. Ivyo rero ni ibintu abantu bakunze demokrasi bashobora kwishyira imbere, mugabo ivyo babona bitajanye kumbure cyangwa bitarahura n'imico n'imigenzo nk'uko bavyumva bagashobora kuba barabibangiriye ko. Siniyumvira rero ko umuntu yoshingira kuri icyo kugira ngo acavuga yuko icyo ari cyo cya demokrasi.
Tubisa kandi Nyirimana Xavier, uratwumva? Xavier, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uri he Xavier?
Ni mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro? Mugishikirize, turabumva.
Ikibazo nari mfite ndagira mbabaze noneho.
Turamutaye ku murongo wa telefone Nyirimana Xavier. Ndashaka ndababaze kandi ku vyerekeye inama ya kuri demokrasi yatangujwe na Perezida wa Amerika ku munsi wa gatatu. Yaravuze kandi ko bazoganira ku vyerekeye gukoresha ubuhinga bwa none kugira bifashe demokrasi n'intwaro nziza aho kuyigwanya. Mwibaza ko yashatse kuvuga iki ngaha, n'akahe kamaro k'ubuhinga bwa none gashobora gufasha demokrasi ntikayigwanye? Hariho uburyo mubona ndibaza bifatiye nko ku mbuga ngurukana mumenyi aho usanga haratangwa amakuru y'ibinyoma? Mwibaza ko ibyo yashatse kuvuga?
Niyumvira ko mu kuvuga gutyo umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden yashaka kuvuga ibi bavuga NTC, les nouvelles technologies d'information et de communication, ari tuvuga nyine by'ubuhinga bwa none ku buhinga ngurukana bumenyi kuri internet. Ugasanga haciye hazamo rero n'izi mbuga izi za Twitter, izi za WhatsApp, izi za Instagram. Akabona rero yuko ibyo ubwo buryo bushasha bukwiye kwigarurirwa n'abashigikiye amatwara ya demokrasi, kugira ngo kubera aribwo buryo busigaye bukoreshwa cyane kandi bubangutse bufashe cyane mu gukwiragiza ibyiyumviro ngenderwa ko n'ibyiza biratwa bya demokrasi. Ahuko kumbure ababo bashobora kuba abayise ko bakiri mu ntwaro z'umukazo cyane bashaka kugaruka mu ntwaro z'umukazo, buba aribo bahava bateza imbere cyane ubwo buhinga bakanabukoresha. Ugasanga rero bifashije yuko abo bashigikiye intwaro nk'uko bivuga z'umukazo boba aribo baciye bigarurira ubwo buhinga bakabukoresha cyane kandi bukabateza imbere. Ngira ngo nicyo yashatse kuvuga yuko aho isi igeze idashobora gushira hirya ubwo buhinga bugezweho bwo kumenyesha amakuru, bwo gutangaza amakuru, kandi ko bagiye kuba aba mbere kugira ngo ntigire abandi bahava babatwara kurusha mu gukoresha ubwo buhinga mu bindi bitajyanye na demokrasi.
Iwacu magazine uratwumva?
Ndabumva.
Uri he?
Ni muri Zambi.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza? Ubishikirize?
Nagomba se no ubaza ikibazo umutumire.
Mukibaze?
Ego, nagomba se no umubaza kuri iki kibazo bavuga yuko Amerika iriko iraraba ko ishyigikira ibijyanye na demokarasi muri Afurika. Icyo gifate nk'amahera yaba yarasohotse kugira ngo ashobore gushyira mu gushyigikira mu bya demokarasi, azoja mu gifata ikintu sosiyete sivile mu itangazamakuru cyangwa azoja adufasha ama leta ya Afurika gutsimbataza iyo demokarasi?
Murakoze.
Okay.
Twari twabivuze ko bizoca mu gukomeza itangazamakuru mu gufasha amatora yigenga, ariko mwumwishura ibindi kuri icyo kibazo?
Ego, nk'uko umukuru w'igihugu cya Amerika yabitomoye, ibi byinjira mu cyo twita assistance electorale, ni ukuvuga imfashanyo yo kuza gutegura urubuga, gutegura abazoja mu matora no gutegura imitima y'abantu kugira ngo bashobore kuja mu matora. Cyane cyane rero yaravuze yuko azoshinikira cyane kuri ibi by'itangazamakuru hakoreshejwe nyine n'ubu buhinga bushasha twari ko turavuga bugezweho, ariko kandi ibi nariko ndavuga bijyanye no gufasha amatora. Iyo tuvuze gufasha amatora ntidukwiye kuyumvira iby'amafaranga gusa cyangwa ibya orodinateri cyangwa iby'ibindi bikoresho, n'ibi byo kujya kugirisha amanama kugira ngo ababisobanukiwe basobanurira abandi ingene byogenda muri demokarasi, nabyo nyine birasaba uburyo. Rero amaleta nayo nyine ashobora kuzoronka ubu buryo bujyanye n'imyiteguro y'ibi bya demokarasi, cyane cyane muri ibi by'amatora, cyane cyane muri ibi by'itangazamakuru byigenga, cyane cyane hamwe rero n'amashyirahamwe yigenga. Ibintu byose bishobora gufasha kugira ngo bigiye hamwe ibintu bya demokarasi bigende neza, niyumvira yuko bishobora kuronka ko ibifashanya.
Mwitegereje muri rusange ku byo duhejeje kuganira ko ibyumvira muhejeje gushikiriza ku bijyanye n'inama kuri demokarasi yatangujwe na Perezida Biden ku munsi wa gatatu, muri rusange mubona demokarasi ifashe gute muri aba ku isi? Dutangurire ku isi mbere yuko tuja mu karere ka Afurika.
Ku isi biri mu byo nariko ndavuga mu kanya gahize bitangura, ntekeranya yuko biri no mu byateye umutima uhagaze Joe Biden ku isi demokarasi, naho abona yuko yoshobora gutera iji imbere ku isi siko biriko biragenda. Nk'uko twamye tubivuga no mu bihugu rutura ya bimaze imyaka itari mike biri muri iyo ntwaro yitwa ya demokarasi, haraboneka iyo ibimenyetso by'uko umengo demokarasi ntikiratera iji imbere cyane. Aha twovuga ingene abenegihugu batacyitaba cyane amatora, iyo habaye amatora dusanga abasije amatora bahakwa kuba benshi, ingene abenegihugu batagihurumbiye imigambwe basigaye bakunda ahubwo kuja muri ibi bita le mouvement social, nk'ibi byo kugenda gusaba ikintu revendike. Abenegihugu basigaye umengo barinduba abanyapolitike, ugasanga rero no niyo habaye amatora imigambwe batari bazi kariyo ya demokarasi cyane irashoboye gutsinda amatora igikira cyangwa iraronsa amajwi batari make. Ibi twamye tuvuga les extreme droite mu bihugu by'Iburayi ya hirya no hino, murabona ko baronka amajwi atari make. Rero ku isi ntawe ushashoka kuvuga yuko demokarasi iriko iratera imbere cyane ku buryo buhambaye. Hanyuma mu bihugu byo muri Aziya nkimuriko murabona ibihugu bya z'Ubushinwa nkimuriko murabona ibindi bihugu biriko biravuga ngo biriko biraza muri demokrasi ndetse biranayinuba rero ku isi ntawe ufite ukavuga yuko demokrasi kiratera imbere ariko umukuru w'igihugu we Joe Biden arafite imyizero yuko kumbure bizose arabije imbere
mwariko muravuga nk'abo banyepolitike bariko baraduga bizeza abanyagihugu ibintu byinshi cyane mugabo bazi mu mitima yabo kumbure ko bashaka kushika ku butegetsi gusa bakoresha akarimi gasosa benshi muri bo no muri byo bihugu mwari ko muravuga biteye imbere barakoresha ikibazo cy'abimukira mu gutera ubwoba aba batora ni ikintu mubona gikomeye kiri nyuma yuko gushika ku butegetsi kwabo bantu bafite ibyo byiyumviro byo kwanga abanyamahanga
yego cyane ego cyane hariho abibaza yuko icyo kibazo cyo gukoresha abimukira mu kumera nk'abatera ubwoba abasangwa bize bihugu cyoba cyatanguye gufata intera ikomeye mu 2001 igihe haba ibitero bikomeye cyane muri Amerika bya Osama bin Laden na n'umuhari w'iyo byaciye rero biguma bitera uruhagarara ku bintu bijyanye n'umutekano hanyuma uko rero bavuze bati ni banaka nibo batumye ibihugu by'Iburayi ibihugu bya Amerika bidashobora kuronka umutekano ukwiye icyo rero aba bantu bakoresha akarimi gasohoka mu Gifaransa babita le demagogue la demagogie babemera ibintu batajyo bishyitsa kandi bazi ko bidashoboka barakoresha rero iki kintu kijyanye n'umutekano bigatuma rero bumvigwa kubera abenegihugu bo b'ibi bihugu by'Iburayi na Amerika bamaze kugira ubwoba bw'ibi bijyanye n'umutekano wabo hanyuma kandi bigaheza bikurinyurwa nuko ubutunzi budaheza ngo bukomeze bwifashe neza mu bihugu murabona hari ibyo bita amakrize ekonomike gutyo rero abatiyumviriye kure cyane bagaca babona yuko abo bimukira umengo nize ntambamyi ariko cyane cyane niyumvira yuko naho babikoresha gutyo ntawe ufata yuko abimukira ari izo ntambamyi zikomeye muri ibyo bihugu kuko baramaze imyaka itari mike bari muri ibyo bihugu
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Abdul Hamid uratwumva Abdul Hamid uduhamagaye uherereye he
nsanzwe mba mu Burundi mu ntara ya Kayanza ari ku mwanya nkaba mpagaze mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo icyumviro
ikibazo cya mbere iki kibazo amafaranga none bashidikanya mu bijyanye na demokarasi none afasha iki hanini hanini nk'ibihugu byacu bya Afurika afasha gute hanyuma ikindi nacyo ko mbona muri ibihugu byacu bya Afurika umenya ibibazo bijyanye na demokarasi biracyari kure cyane ufatiye nko muri aka karere nsanzwe ndimo ka Afurika ubuseruko kumenya ibibazo bya demokarasi biracyari kure cyane ku mpamvu z'uko tubona haba amatora yaba nk'abarunsha amajyo akaba atariho batwara ukisanga basanzwe bari ku butegetsi bakoresheje ingufu n'ibindi n'ibiki bakoresheje kufata ubute kumera nk'abafashe ubutegetsi ku ngufu bizya amajyo ibyo bintu byo bizohera gutyo hanyuma ikigira gatatu n'icyo kijyanye n'iterabwoba na cyane cyane amaleta cyo ashyira ku benegihugu si ibyo bihugu gusa uravye no mu bihugu byacu byo muri aka karere ka Afurika y'Ubushinwa amaleta arakoresha iterabwoba ku banyagihugu bakoresha ingufu z'igipolisi n'igisirikare nshamagenge inzego zigiye cy'umutekano bakongera bagakoresha ibintu byo kwicisha inzara abanyagihugu hanyuma bagacunga kijya gihe umwanya w'amatora wegereje bakabahindisha tujya tundu dukeyi kugira babafite mu bya byumviro bagira ibyo na byo nyine ni ibintu twashaka kumenya nyine byozohera cyane cyane kuko tubona byafashe ku bindi muremure muri ibihugu byacu bya Afurika y'Ubuseruko bya bibazo byanjye byari ibyo
murakoze ndabashimiye mu mwishure Professeur Denis
ego
Abdullah Mize ubwari bujumbura nka yivuze aravuga ati arabaza ati ayo mafaranga leta zunze ubumwe za Amerika ziriko ziragenera guteza imbere demokrasi muri Afrika azokora gute azofasha iki twari nejeje kubivuga azofasha mu bijyanye nibisata biteza imbere demokrasi mu bisata biteza imbere demokrasi harimo ibyuko ubutegetsi buri mu minwe y'abenegihugu akaba aribo babutanga ibyo rero babisigura amatora bigafasha yuko imigambwe myinshi yisanzura bigafasha yuko amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abaho kandi akisanzura ariko cyane cyane nk'uko yarishimikiye ko bigafasha yuko itangazamakuru na cyane cyane ibitangazamakuru rigezweho rikoresha uburyo bugezweho bwa interineti buheza bugatera imbere kugira ngo abadafise izinziro za demokrasi ntabari bo babyihariza bonyine rero ayo mafaranga mu bisata azofashamo muri bya demokrasi ibyo birimo. Ikindi kibazo yabajije ati mbega ko tubona demokrasi ikiri kure cyane muri kano karere kacu mu bihugu bya Afrika na cyane cyane muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko duherereyemo asa n'ugufite amakenga yuko ngira ngo n'ubundi izo nguvu Amerika iri kirakoresha atacyo donc ubwo buryo Amerika iri kirakoresha atacyo bwoshika ko yatanze akarorero k'amatora mabi kumbure rero hari naho ubwo buryo umukuru w'igihugu cya Amerika ari karavuga goba rushobora kuza gukosora aya matora mabi nyene aho usanga kumbure abaronse amajwi menshi atari bo ngombwa bashikiriye ubutegetsi canke baronse ubutegetsi kumbure rero aya mafaranga azoza gukosora imigambwe yisanzure ku rubuga amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yisanzure hanyuma umwenegihugu atore aho yituza maze inzego zijejwe gucungera amatora no guhagarikira amatora ziheze zitange ibyavuye mu matora ata mutima uhagaze ngira ngo rero ibi byani bitusa n'ibitagenze neza mu kiringo giheze nibyo bishobora gukosorwa kugira ngo igiti ntigikore mu jisho kabiri ibi bihugu bitaratera bije imbere muri demokrasi. Araheza kibazo cya gatatu aravuga ati twari ko turavuga iterabwoba atariko rero no muri bino bihugu byacu abategetsi barakoresha iterabwoba barakoresha ingufu z'igisirikare ingufu z'igipolisi ati ndetse bakashaka no kwicisha ikigoyi abenegihugu kuburyo rero hageze amatora baca bagerageza kubahendahendesha utwo bashobora gufungura kugira bibagize ibyo babakoreye nico mu gifaransa mu byo kwita strategy ubwo rero rero ngira ngo nabwo nyene nka kumwe navuga ibijyanye n'imfashanyo yo mu matora biri mu bishobora gukosorwa aho abarongozi abari imbere y'abandi bashobora kwitwararika kumenya kwitwararika ineza yabo barongoye ntibazohore bayitwararika gusa hageze amatora kubera bagiye kubarondera ko amajwi nicyo nicyo nshobora kuvuga.
Murakoze tugarutse gatoyi kuri cya kibazo twari ko turavuga cy'abanye politiki bafite akarimi gasosa bakabwira abanyagihugu babemera ibintu byinshi kubera bashika ku butegetsi bakemera ko bazotorera inyishu ibibazo bikomeye mugabo akemera inyishu zoroshe kandi ibyo bibazo bazi neza ko bikomeye ni ibintu byabaye no muri kahise muri ibi bihugu bimaze gutera intambwe muri demokrasi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu aho abantu nk'abo bashitse ku butegetsi bakerekana urundi ruhande abantu bari bizigiye hano uvuga nka Hitler mu Budagi n'uvuga nka Mussolini mu Butaliyano bibaza ko ari ibintu bigira igihe byo bita mu France cycle ko hazogera igihe bakabona ababatoye abahurumbiye abantu nk'abo ko bahenzwe bikagaruka mu nzira demokrasi gasubira ikabandanya muri ibyo bihugu.
ibyagoye kwereza yuko byitangendo ya Adolf Hitler mu Budagi na Benito Mussolini mu Butaliyano ishobora kuba yaraheze cyangwa ishobora kuzongera kugaruka uko ibirindo bigiye byajya mu by'ukuri.
Murongo umeze nabi w'umutumire, reka turasubira tumuhamagare mu kanya turare ko umurongo uza kumera neza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Igira hirya ariko mada n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki n'ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolencia Croya.
It's a MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manumoja na upendo. Vipindi vya furaha, manumoja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi.
Muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu muntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu muntara
iwanyu
sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manumoja na upendo. Vipindi vya furaha, manumoja na upendo.
Dr. Mash Production.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu buhinga bw'ivyuma umurongo wa telefone w'umutumire wagize ikibazo ariko bari ko baragerageza gusubira ku murondera mu kiganiro muri sanga rero uno munsi turiko tuvuga ku nama yerekeye demokrasi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanguje ku munsi wa gatatu yongera atangaza imfashanyo y'amadolari miliyoni 690 Amerika izotanga genewe imigambi ya demokrasi ku isi. Umutumire rero wacu yagarutse ku murongo wa telefone Professor Denis Anshimiye Ubusa yigisha ivyerekeye intwaro y'ibihugu n'abenegihugu bita sciences politiques mu rurimi rw'Igifaransa muri kaminuza y'u Burundi, yanonosoye kandi bijanye na demokrasi muri Afrika, imigambwe n'amatora akaba ari Bujumbura. Mutumire wagarutse, uratwumva?
Yego cyane, ndabumva.
Mwariko muravuga, mwoshobora guheraheza kuri ijyanishimo ariko muratanga ikibazo cha Abdul Hamid.
Yego, kubijanye n'ibibazo Abdul Hamid yari yabajije, yariko yavuze, yari yahereje avuga ati no mu bihugu byacu turabona bikoresha iterabwoba ry'igipolisi n'igisirikare, ati bagashaka no kwicisha inzara abenegihugu, ati maze rero hageze mu matora bagaheza bakabahendahendesha ariko gufungura kugira ngo bashobore kubakura kw'amajwi. Nariko rero ndamishura mvuga nti kumbure rero izimfashanyo Amerika itegekanya ibi mu bishobora kuzotuma n'abarongozi abarongoye abandi bashobora gutahura yuko bakwiye kwitwararika cyane ineza y'abenegihugu. Ibibazo ni gusa bifuza amajwi y'abenegihugu, kuko abenegihugu ntakenerwa gusa mu gihe cy'amatora. Nariko ndavuga rero nti kumbure birashobora no kuba mu bizotuma ingendo y'abatware ihinduka.
Iyindi telefone umuntu yashobora kubatora ko murongo ntumeze neza cyanke ahantu mwo kwigirayo sindabizi. Alo? Alo? Turasubiye kumuta ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, afise ibibazo by'umurongo umutumire wacu. Turagerageza dusubire turabe ko toshobora ku murongo ijwi ryumvikana neza.
My African queen, ooh Lord, ooh Lord. Just like the sun light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way, you changed my whole scene way. Your astonishing beauty, oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place, they cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. Yeah. Oh, oh, oh. Can't quit. queen and I know, oh yes I know. You are my African queen and I know. See I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's his love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen.
Mu tu twihanganire umurongo w'umutumire wacu wari wameze nabi twashobye kumuronka muri aka kanya tubandanye ikiganiro cyacu turiko tuvuga kuri kunama yerekeye demokrasi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanguje ku munsi wa gatatu aho yemeye n'amafaranga agenewe gufasha imigambi yerekeye demokrasi ku isi. Tukaba turi kumwe n'umutumire rero Professor Denis Banshimiye Ubusa, igishyitsi yerekeye intwaro y'ibihugu n'abenegihugu bita science politique mu rurimi rw'Igifaransa kuri kaminuza y'u Burundi, yanonose n'ibijanye na demokrasi muri Afrika, imigambwe n'amatora. Sinzi ko mwashobora gusubira guheraheza ku cyumviro cya Abdul mwariko muravuga yereka avuga ko hari ibibazo bijanye na demokrasi muri Afrika na cyane cyane yakavuga mu karere ko muri Afrika mu buseruko.
Ego ni mwaba munyumva neza
abo
ego yari yaheraheje avuga icyo nise strategy abarongoye abandi bakoresha avuga yuko bakoresha iterabwoba kubo barongoye bagakoresha inzego z'igipolisi, inzego z'igisirikare mu kugira iterabwoba kubo barongoye. Hanyuma kandi akavuga yuko banabicisha inzara kugira ngo hageze amatora bikunde baje kubaha uko bafungura, hanyuma rero bace babatora. Nariko ndavuga nti kumvure rero muri iyi mfashanyo Leta Zunze Ubumwe zemera nabyo nyene ibyo byo kwigisha abarongozi kugira ngo bamenye kubahiriza abenegihugu birashobora kuba birimo, kugira ngo bamenye yuko umwenegihugu adakenerwa gusa mu gihe cy'amatora, mugabo akenewe igihe cyose uri umurongozi ukamenya ko mwitwararika. Nibyo nariko ndavuga.
Abakurikirana ibyerekeye demokrasi baravuga ko demokrasi ari ikintu umuntu adashobora gufata nk'uko umenga ni ikintu ntabanduka umaze kugishika ko bishobora gusubira inyuma, ariko murabisigura no muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere ko habaye muri bimwe bimwe intambwe zasubiye inyuma ku bijanye na demokrasi. Yamara nashaka mbanze ndababaze, demokrasi abantu bayumva mu buryo butandukanye. Demokrasi kuri mwebwe mwanonosoye ibyerekeye demokrasi muyisigura gute, ivuze iki?
Iyo bavuze intwaro ya demokrasi ubwa mbere ikintu cya mbere bashingira ko ni uwovuga amamuko nyine y'iryo jambo, ni ukuvuga intwaro yerekana ko abenegihugu aribo bafise ubutegetsi, none rero aribo babukoresha, bakaba bashobora kubukoresha bonyene ubwabo cyangwa bagashobora kubukoresha biciye mu baserukira ibi twita demokrasi representative. Demokrasi rero irafise imico n'imigenzo igenderako. Kenshi na kenshi bakunda gutanga ibintu bitatu: ubwa mbere ukwishyira n'ukwizana bita liberté, ubwa kabiri ukungana kwa hagati y'abenegihugu cyane cyane bakaba bashaka kuvuga kungana imbere y'amategeko, gufatwa kumwe imbere y'amategeko, hanyuma bakaba bashaka kuvuga bakaba kandi bavuga ukwihanganiranira mu bantu, abantu bubahane bihanganiranire. Hanyuma ibyo ishingiye ko biranga mu gihe cy'intwaro n'ibi bavuga yuko demokrasi ikwiye kubakira kukubahiriza agateka kakenda muntu, hanyuma kandi hakabaho igihugu intwaro igendera ku mategeko. Ibyo rero nibyo demokrasi ishobora gushingira ko. Ubundi ibi by'amatora hamwe n'ibi by'imigambo myinshi nibiza gushyira mu ngiro ibyo twari ko turavuga demokrasi ishingiye ko.
Murakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone dufite John Long kurutusi, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi.
Aho ni mu Rwanda.
Oh, kandi ariko ntabwo mbasha kubumva kuri FM.
Mu bisanzwe kuri FM mu Rwanda ibiganiro birarengana, sinzi ikibazo kihari. Murafite ikibazo cyangwa icyumviro?
Nabonye ko mwari mwanditse ku bijyanye n'inama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiriye yo kuvuga ku buryo bwo guteza imbere demokarasi ku bihugu yagiye ibanze ne bitandukanye byo hirya no hino. None navuga yuko ese iyo nama izatanga inyungu kuri ibyo bihugu bitarimo demokarasi, nibura wenda ikaba yabasha kwiyongera igatera imbere. Ese nko mu bihugu bya Afurika tubona twavuga yuko bamwe mu banyabihugu bakuru b'ibihugu batabasha kuva ku butegetsi ngo wenda baha abandi bayobore, twavuga ko wenda hari icyo bizatanga, nibura wenda bikaba byashoboka yuko ko nabo babasha gutanga imyanya abandi bakayobora. Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo.
Ndabashimiye.
Yego.
Umwishure Professeur Denis.
Ego ariko arabaza ati mbega iyi nama umukuru w'igihugu cya Amerika ariko arakoresha hariho akarusho izozanira ibihugu bitarajamo demokarasi iboneka na cyane cyane ibihugu byacu bya Afurika. Icyo nicyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu cya Amerika. Hanyuma rero ngira ngo ubwo we atanze iyo hangiro, atanze iyo ntumbero, ubu hacaba hasigaye igikorwa cy'abahinga. Abahinga rero batabajaho kugira ngo barabe ibivitangazamakuru ribezweho yavuze, barabe ibivy'amareta yavuze, kugira ngo barabe ingene izo nzira zishobora gufasha kugira ngo demokarasi ishobore gushika muri izo bihugu. Ikindi nakongera ko nuko demokarasi nk'uko twariko turabivuga si ikintu umuntu avuga ngo arashitse ko nyine kandi ngo arahejeje ngo ubu rero ngo ndashikiriye demokarasi. Demokarasi ni urugamba rwa minsi yose, ni ingendo ya minsi yose, n'ibyo bihugu byitwa ko biri muri demokarasi ubatije abenegihugu byo bakubwira ko batari muri demokarasi. Abari muri Afurika bakiyumvira yuko ibihugu by'iburayi ari byo biri muri demokarasi. Urumva rero n'ingendo iza ukebuke ifata igihe ikazi iragenda igwa ibyuka, kumbure bukebuke umuntu ashobora kugira icyizere yuko dushobora gushyikira demokarasi ahagatekagatera n'umuntu kubahirizwa aho tujya mu ntwaro ishingiye ku mategeko by'ukuri, aho imigambi myinshi iba ibintu by'ukuri, aho amatora agenda neza bayatsinze aho bashyikira ubutegetsi. Bukebuke rero birashoboka, tuza badufasha, birashoboka yuko tubashikira intwaro ya demokarasi.
Niyonzima ari ku murongo wa telefoni, uratwumva?
Ndabumva.
Niyonzima uherereye he?
Bujumbura mu Kinama.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Ni icyumviro hamwe n'ikibazo mbaza.
Mubishikirize?
Icyo kibazo cyane ntabwo kubaza. Amerika irashishikara cyane mu kwigisha demokarasi mu bihugu cyane cyane byo muri Afurika. Ikibazo kitari kuba kigaruka ni uko turavye mu bihugu iwabo hakunda kuboneka cyane cyane abantu babirabure baguma bagandagurwa, kandi ugasanga bicwa n'igipolisi cy'igihugu cyane cyane abafite urukobago rw'abazungu. Ariko ugasanga abene wabo babirabure ntibisanzwe babwira babigaragaze, ugasanga nta n'ibihano bahabwa. Muri icyo gihe nabo ituye demokarasi bashaka gutwigisha muri Afurika icyo ivuze, mu gihe nabo iwabo hakiri ibitagenda neza mbere ko muri Afurika nta muntu nta gihugu babona ngo bishe umuzungu ngo bamuhorenze ngo kase ikigoruka. Intererano batanga ni babanze bahere iwabo baze batwereka ibintu byiza apana ko bashaka kugira kubera inyungu bafiteyo cyangwa ngo baduteranye, bakoresha ururimi cyane nko kuduteranya kugira baronke ibyo bashaka. Ko mu Burundi byarashyitse Denis Kenze aho bashishire kana ko menga demokrasi yahungabanye ariko tugerageje kwara abanyungu bari bayironderamo
ndabashimiye umwishure
ego akara ngereyano uko yabivuze yavuze ati nubwo Amerika iri kwishaka kwigisha demokrasi ibihugu byo ku isi ati hano n'ibihugu bya Afurika ati burya iwabo naho hari abirabure bagandagurwa bagandaguwe nabo mu rukoba rw'abera ati ariko muri Afurika nta bera igomba kutwigisha demokrasi ati babanze bahera iwabo nta byamabyera ngo de kandi demokrasi ntivuga yuko atangorane iri cyangwa iriya isubira kuba mu gihugu ariko icyo bitandukaniye ko ni ingene iyo ngorane ishobora gutorerwa umuti nko mu bihugu byacu abantu baragandagurwa ugasanga akabaye kamizwe n'ingoma ugasanga nta bantu ariko barabikurikirana cyangwa ugasanga ubutungane bukoreshejwe n'uyu cyangwa uriya ariko muri ivyo bihugu bisaba bimaze gutera imbere muri demokrasi aho umuntu ashobora kuvuga yuko ari akarusho muri bikaba turavuga ibihugu bishingiye ku mategeko ugasanga ubutungane burigenga by'ukuri ubutungane bashobora guca urubanza bukurikije ivyo byatohoje ntawe utavuga rero ngo Amerika cyangwa ibindi bihugu biteye imbere ntacyo bifise bishobora kwigisha ibi bihugu byacu mu bijyanye na demokrasi nubwo iwabo naho nyine hadashobora kuburaho ingorane ibyo bihugu biramaze gutera intambwe iri imbere cyane ugereranije n'ibi bihugu byacu byo muri Afurika
umuntu aravye muri Afurika hari ibihugu bimwe bimwe abantu bibaza ko bifise umutekano bimaze kwerekana ko demokrasi idahungabana ibihugu nofata ngaha nka Senegal na Kenya ariko muri iki gihe birafise ibibazo bikomeye cyane cyane muri iki gihe turiko turavuga hari imyerekano muri ibyo bihugu bibiri muri Senegal ibintu ntibimeze neza mu gihe amatora yimirije kuzoba nibaza ko ari mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza kuba nka Senegal yabonwa ko iri mu bihugu bifise umutekano ugereranye na demokrasi igereranye maze gushinga imizi iri muri ivyo bibazo aho utavuga rumwe na leta usanga ariko akurikiranwa kuvyaha we avuga kumbure ko ari bihimbano kubera amatora yegereje mubona bisiguye iki kubijanye na demokrasi muri Afrika
ego muri Afrika ahantu hakunda kugaragarira ubushobozi buke mu ntambwe ya demokrasi novuga ko tuba tugeze ko n'ibyo birimo nyine by'amatora iyo hageze amatora uracubona abari ku butegetsi kumbure bafise ubwoba bw'uko bashobora kuba batashimishije abari babatoye mu byo bari babemereye ugasanga rero barafise ubwoba bwinshi bakibaza yuko abo batavuga rumwe nabo bashobora kubatsinda mu matora kenshi na kenshi rero ugasanga baratanguye kubatoteza baratanguye kubigizayo cyangwa baratanguye no kubarimentaniriza ibyaha bitari byo usanga ari nk'ibyaha bya politiki ugasanga ngo umuntu yari arahungabanya umutekano cyangwa ugasanga ngo umuntu ntafite ubwenegihugu muri Cote d'Ivoire byarabaye ibyo rero biva ku kuntu muri Afurika ntituraronka imico n'imigenzo nini nyakuri yinjira muri mu benegihugu ngo bamenye kwigenza nk'abantu b'abademokrati icyo usanga rero baguma bashaka gutinda kuva ku butegetsi bashaka no kuguma ko bidakiye mu mategeko ibyo rero bashaka bije gutuma abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi nabo bibatera ishavu kuba na badashoboye kuronka uburenganzira bungana n'ubw'abari ku butegetsi
hanyuma umuntu aritse n'ibyo bihugu hari ibindi bihugu byo muri Afurika nka Afurika y'epfo twavuze Kenya eka no muri Nigeria aho ibibazo bijanye n'ubutunzi bijanye na mikoro y'abanyagihugu babona ko abategetsi bari butegetsi naho bavuye mu matora batariko barabitorera inyishu nkuko abanyagihugu bari babashizemo icizere bikaba ariko bituma haba uruhagarara haba imyerekano n'ishavu ry'abanyagihugu kw'ivyo byo bibazo bitariko bitorerwa inyishu ku bwanyu demokrasi z'ukuri zishobora gutorera ibibazo abanyagihugu zimeze gute ni kuki muri ivyo bihugu nka Afrika y'Epfo na Kenya ni bihugu byabonwa ko bimaze kugira intambwe mu bijanye n'ubutunzi ariko biri mu bibazo bikomeye ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'umuyaga nkuba nko muri Afrika y'Epfo igihugu gikomeye cyane mu butunzi muri Afrika
ego cyane burya hari ikintu tutavuze ikintu gikunda gutera ishavu cyane abenegihugu nuko batabona ko basangiye ugupfa n'ugukira n'ababarongoye abategetsi babo abategetsi rero muri Afrika kenshi iyo bashyize ku butegetsi barondera kwikunda bakarondera amatungo y'umurengera amwe atuma abenegihugu barongowe bagira ishavu na cyane cyane ko ayo matungo aba yaciye muri ibi bita bya ruswa ibi bita korupsiyo no kunyuruza amatungo ya leta igihe bituma ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika tufate nka Afurika y'Epfo na Brazil ko murabivuga ari igihugu gifite ubutunzi bwinshi mugabo kandi ntimwibagire yuko ari igihugu cyakunze kurangamo ibyo bya ruswa cyane bigatuma n'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe bakumva mu mabanga bagasanga ibihoho kubera babuzeho ibyo byo kudaruswa cyane byo gukoresha nabi amatungo y'igihugu muri Nigeria mwibuke yuko naho nyine havuga cyane ibyo bintu bya ruswa ibihugu byinshi bya Afurika Uburundi usanga havugamo ibyo bya ruswa bigatuma rero abari ku butegetsi aribo batunga cyane umurengera maze abenegihugu nabo bakaguma mu bukene nyakurya ibyo rero biri mu bituma abenegihugu bavuga bati none ibyo niyo batwemereye demokarasi nziza rero ni ituma abari ku butegetsi bamenya kwitwararika ineza yabo barongoye bakagerageza gushyira mu ngiro ibyo bemereye abenegihugu mu gihe bariko bariyamamaza ikiringo cy'amatora
mu kurangiza muri make umuntu witegereje arabona ko hari impande zibiri ku bijyanye na demokarasi n'intwaro y'igitugu hagati y'ibihugu by'ibihangange dufata nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi na Amerika bivuga ko bimaze kugira intambwe muri demokarasi n'urundi ruhande rugizwe n'ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya bafise abategetsi batwaza igitugu izo mpande zibiri zikaba zishyamiranye n'uruhe ruhande mubona ruzorengera urundi rugafata ya mbere mu kuba imboneza ku isi muri zo mpande zibiri muri make
biragoye gushoka umuntu avuga yuko ariko uruhande ruzoheza rukarengera urundi kuko biva ku byinshi ubwa mbere birava ukuntu abarongoye izo mpande zibiri muri zo mpande zibiri hanyuma ingenzi bashimisha abenegihugu babo kandi bikavana n'ingenzi isi igenda itera imbere bibuka kumwe na byibuka kare yuko mu myaka 90 igihe amatwara ya kidemokrate yasa nuko yiganje hari umwanditsi witwa Francis Kagame yaciye avuga ati
umurongo umeze nabi reka turabashimiye umurongo umeze nabi iki kiganiro n'ikiganiro cyari gikomeye cyane twari ko turavuga ku byerekeye inama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguje iminsi ibiri ku munsi wa gatatu w'indwi ku bijyanye na demokarasi n'umuhango yatanze ko Amerika izotanga miliyoni 690 y'amadolari agenewe imigambi yerekeye demokarasi ku isi tukaba twari ko tuvugana n'umutumire Professor Denis Banshimiyubusa yigisha ibyerekeye intwaro y'ibihugu n'abanyagihugu abenegihugu bita science politique mu rurimi rw'Igifaransa muri kaminuza y'u Burundi yanonosoye kandi ibijanye na demokarasi muri Afrika imigambwe n'amatora turabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashoboye guhamagara bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza ibibazo namwe mukunda radio Ijwi rya Amerika mutwihanganire ku murongo wa telefone utari umeze neza w'umutumire ariko mwashoboye kumva ibyiyumviro bashoboye gushikiriza ku bijanye na demokarasi n'inama iri kibera muri Amerika yateguwe na Perezida wa Amerika kuzerekeye demokrasi. Mugire ibihe byiza.